Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro vya radio mu kirundi mu Kinyarwanda amiliyoni zacu timwese turi kumwe kuri munsi wa 5 itariki 2 kwezi kwa 5 mwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Undikije.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero mubimenyereye ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga. Ikibazo cy'uburenganzira bw'abakenyezi ni ikibazo kivugwa cyane gose mu Burundi. Ikimenyamenya ni ikivugo cy'isabukuru rya Marelesi yatunganijwe mu ndwi zibiri ziheze mu Burundi, aho amasanamu n'amasinema byerekanywe byagaragaje ko hakiri ikibazo ku byerekeye bumwe mu burenganzira bw'abakenyezi. Mu burenganzira buvugwa ko butubahirijwe harimo kudaha abakenyezi ubungane hamwe bumwe n'abagabo, uburenganzira bwo gutorana, ikibazo cyo kudahabwa ijambo akarenganyo mu byerekeye ubuzi, ikibazo cyo guharikwa hamwe n'ibindi tutarinze kudondagura. Abashigikiye ko ibintu biguma bimeze ko biri bavuga ko bikenewe kubahiriza imico ya kera, nyamara abandi bavuga ko iyo mico hamwe n'iyo migenzo bya kera bituma abakenyezi badahabwa uburenganzira bumwe n'abagabo ari imico yataye igihe. Mbega ubwo burenganzira bw'abakenyezi bwo kubahizwa gute? Mbega ubutetsi ukwiye gufata iya mbere mu kujijura abarundi bose ku mufasoni afise uburenganzira bumwe n'umugabo. Mbega abafasoni bafise uruhara rumeze gute mu guhindura ibintu? Kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi turasa akanyamuneza ko kubamenyesha ko twatumye abafasoni babiri bafise uruhara rukomeye mu migambi yo guteza imbere abakenyezi n'abafasoni. Turi kumwe na Madame Mademoiselle Pascazi Minani ariko anonosora amashuri ya doctora muri kaminuza Université d'Ottawa mu gihugu cya Canada. Mwiriwe neza mufasoni Pascazi Minani.
Amahoro.
Amahoro neza. Twabibusa kandi ko Pascazi Minani yamaze kwandika ibitabo bitari bike byerekeye cyane cyane uburenganzira bw'abafasoni ikano ku bibazo byose biraba abafasoni. Turi kumwe kandi na Aline Nizigama, umukuru w'ishyirahamwe Haguruka rikorera muri Canada rifasha abafasoni n'imiryango yabo mu Burundi, cyane cyane imiryango itishoboye. Mwiriwe neza Aline Nizigama.
Mwiriwe neza, muraho mwese.
Yego, turaho, murakomeye namwe.
Turaho.
Yego, mereka dutangwe kuri mwebwe Pascazi Minani. Muri rusange ubona gute amakuru atangazwa avuga ko hari ibintu byinshi abafasoni n'abakenyezi mu Burundi badafite ko uburenganzira?
Kubwa ndemeza yuko abana bakivuka abari umuhungu cyangwa ari umukobwa bagombye kungana ingene bare barerwa ingene baba traité baba considéré byagombye kungana. Urumva rero hageze nuko batorana baronka héritage nta wagombye guhitamo umukobwa ngo amukureho hama umuhungu amuhe iyo droit yo gutorana les biens ya famille yiwe. Kubera mfite jenibaza yuko muri kiritire y'Abarundi epi ibyarenganye mu kiganiro cya Dimash Patinashuye kumviriza nuko hari abavuga yuko abakenyezi abakobwa bakuze bajya kurongorwa hanze, urumva bikaba biri mu mpamvu zotuma batemererwa gutorana nk'abandi kugira heritage nk'abahungu. Mugabo uraze ingene ayo mavaleur na mavaleur adefavoriza atuma umukobwa ataronka droit imwe nk'iyo umuhungu afite. Ibyo ntibyagombye kuba mu muco wacu, ego byamye ko mugabo ntitwobandanya tuvuga ngo ni umuco. umuco turi mwisi ibandanya ihinduka natwe tugomba guhinduka tukaraba
ariko Pascazi Minani bavuze ko umufasoni arongorwa mu ndi muryango n'umugabo arongora mu ndi muryango
ego urumva umufasoni nubwo yabarongorwa ntibituma famiye yavuyemo imwaka ako gateka yarafi kubera arashobora no kutarongorwa cyangwa akarongorwa mugabo umugabo we wagapfa ugasangana umusakazi urumva ntitwavuga ngo kubera zorongorwa ngo ntashobora gutora ngo nawe aronke ibyo musaza wiwe afite ho droit
ikintu mwebwe mushikiriza cokorwa maguru masha ni kihe muri ibyo bibazo byose twumvise bidaha uburenganzira bumwe abafasoni nk'uburenganzira bw'abagabo
bizo nashigikira nuko leta yashiraho itegeko bikaba itegeko hama iryo tegeko kugira ngo ntirize ritere ingorane mu miryango ngo usange habaye violence y'abarwana bapfa amasambu hagati haba na sensibilisation donc le deux côtés kote ya leta igashiraho iryo tegeko kote y'amashirahamwe y'abakenyezi bakagira sensibilisation ku mitumba yose kugira ngo bumvishe yuko ntabwo ari changement mbi mugabo ni changement ize kurenganura abantu barenganye aribo abakobwa n'abakenyezi
namwe madame Aline Nizigama icyo kibazo mukibona gute havuzwe ibintu byinshi cyane rwose haba mu byerekeye ubuzi reka gutorana eka guharikwa ibintu byinshi biragaragaza ko abafasoni badafite uburenganzira bumwe n'abagabo icyo kibazo mukibona gute
mwakoze cyane bashaka ndabashimire bwa mbere gukora amadotumiye kugira twimenyekanishe kandi dusangire ikiganiro jewe ndaza ko ku byerekeye igihugu cy'u Burundi ibyo Pascazi yaheje kuvuga ni ibyo ndabishyigikiye kandi nibaza yuko biva ku bintu byinshi nk'uko byavuzwe n'uko byaba bivugwa birava ku mico yacu birava n'ukuntu abantu bataramenya yuko ubungane bw'abagore n'abakenyezi hamwe n'abagabo buriko buragaragara kandi bwama buri twamatirwa abantu bariko barabyerekana yuko atagitandukanya gishobora kubuza agatsinda kimwe n'ikindi kungana urumva neza yuko imico yacu hamwe no kwigishwa kwacu hamwe no mu ndero tugira hamwe no mu mategeko n'ibyo no mu nzego zose z'igihugu biracagaragara yuko abagore n'abagabo batarangana kandi rero kenshi icyo tunashaka kwibutsa ni uko rero tuko turavuga iyi ngorane yuko ubungane budahari mu nzego nyinshi nibaza ko abantu batinya kuvuga iki kibazo kubera basaba umengo dushatse kuvuga ngo abagore cyangwa abakenyezi abapasoni nicyo kimwe n'abagabo kandi byitwa ngo turi cyo kimwe nibaza yuko icyo kwibutsa gihambaye ni uko naho tutari duteye kimwe ubwonko bwacu niko nyine dukora n'agateka dukeneye mu buzima dutegerezwa kungana kuko turi bamwe twaremye bamwe dufite amaraso amwe kandi twimvira dukeneye guteza imbere igihugu dukeneye guteza imbere imiryango yacu dukeneye kwiteza imbere twebwe nyine icyo kimwe nk'uko abagabo bakeneye kandi nibaza ko kenshi mu mico myinshi si Burundi gusa abagabo barabaha nibaza ko bashyira ku bintu byinshi bagasuba umva umengo niwe wategereza kugira ibintu byose kandi abakenyezi nabo babikubiza kujamo no kufashanya no kufasha guteza imbere igihugu je nibaza rero ku byerekeye guhindura imico yacu kungene turera abakobwa n'abahungu kuko Pascal yabivuze ibyo birakeneye cyane guhinduka kandi biriko birahinduka mugabo biracagenda muri buhoro
hari ikintu nk'abafasoni cyanke ka abantu bose bashikiye icyo cyiyumviro cyawe bokora kugira ngo ibyo bintu bihinduke mu maguru masha
nota yuko abafasoni kuva kera bamwe bagerageza kugera guhindura buhoro buhoro gutangurira mu miryango yabo hanyuma babishoboye bakaje mu mashuri bamwe bariko barafasha gerageza kubandanya bigisha abandi bantu ingene imico yacu yohinduka n'ingene muri leta kuko niyo leta nitwara byose niyoza ko idatanguriye muri leta cyangwa biga bikangana kungena abantu bariko barya baragerageza kumenyekanisha kungene guhinduka bitegereza kugenda hamwe na leta ikabishyigikira niyoza ko bidashobora kubyerekana dore ko abakenyezi baboba hasi akabandanya baba hasi bakerekana ko nabo nyina bashoboye izagaho bose bashoboye hanyuma bakatanze ko shaka kugaragaza nabo nyina guteza imbere araho baba arambwe gucabo ari byo bakoramo niyaza ko akenyeje akeneye kuguma berekana yuko ibyo bintu bishoboka niyaza ko ibyo bintu mubibona nk'iyo abakenyeje agenga mu gisoda niyo bagiye ko mu gipolisi izo ni na kora kazi kahora ka kwitwa ko arafaga bugusa bagasaba berekana ko nawe nyine ashobora kubikora niyaza ko bibandanya biteza imbere ingene mu mitwe yacu duhinduka niyaza nije ko ibyo bikenewe ko abagore bakenyeje kubabandanya bazuma baje amashyirahamwe cyangwa berekana yuko kazi abandi bakora nabo nyine bagashoboye.
Pascazi minani mwavuze cyane cyane ikintu uko leta yogira nk'itegeko ariko nashaka ndabaze hari ikintu uruhara abafasoni ubwabo bonyine bogira kugira ngo ibintu bihinduke maguru masha
bakenyezi ntacyo bokora kugira ngo ibintu bihinduke leta itabihinduye kubera changement ihereye ku bakenyezi abagabo barashaka kugira resistance ugasanga havuyemo violence mugabo ari itegeko hakagiruza na violence suite y'iryo tegeko icyo gihe umuntu acahanwa nibaza yuko etape ya mbere ni leta ikagira iryo tegeko hama abakenyezi nabo bagaca bagira sensibilisation kugira ngo bumvishe abagabo n'abakenyezi bose hamwe yuko ari ku neza yabashiki babo ari ku neza y'abakobwa bazobyara ari ku neza y'igihugu cyose.
Madame Aline Nizigama munamwe murabona ko leta ikwiye kugira uruhara canke ubwo ruhara rwova amafaso n'ubwawe
eko ubwo ruhara nibaza ko bitegereza kugushikira icyarimwe ari leta kandi akaba ari n'amashyirahamwe y'abakenyezi bakoranira hamwe niyoza kuko turazi mu kahise kacu n'akahise ko mu bindi bihugu byinshi kenshi guhinduka kuko ungene ibintu biriko biragenda mu gihugu birava n'ukungene abantu baja hamwe bagasaba bagasaba tuti turakeneye ubona ko muraba ibiriko biradushikira nta kigenda raba abakobwa bafata nkungugu raba abakobwa bariko baravutswa kuja mu mashuri ngo batwaye inda abakobwa aho rwiga cyo bituma n'ubuzima bwabo buca buba buhinduka kandi ugutwara inda n'ibintu bya babiri no kubyara abantu ari ibintu bya babiri ugasanga umukobwa wonyine waswa ashije kwifosa hanyuma genda yuko uko gusara kwa leta yego leta n'ibyo biragira mbwa hari leta ikenerwa kubwirwa cyane kwerekwa yuko ibishobora guhinduka tutarebye n'ubaza yuko nico no kwita societe civile nayo nyene igaca abagore n'abakenyezi bakabona yuko ari akantu ushobora gukoresha ikintu ushobora gukoresha kugira ngo bafate basabe n'abagabo nabo nyine kuko hari abagabo benshi babona yuko asake ibyo bintu atari byo ibyo bintu atari byiza kuko umucinyize abakenyezi kuwucinyiza igice cy'abanyagihugu bose mu gihugu n'abagore ibyo turabizi ko abagore ari 50% cyangwa barenze ko n'agatoyi ni ukuvuga yuko n'abagabo bakaberekana ko abakenyezi batangwe kurondera ababashigikiye bakagerageza bagaca niho na leta zihinduka bacabura yuko ari ikintu gihambaye cyane n'abatora baba muri aba bakenyezi.
Egume reka duhe ijambo umunywa muri radio Ijwi ry'Amerika François kuri ibibazo byose turiko turavuga. François mwiriwe neza?
Mwiriwe
muri hega François?
Ndi ujumbura mu Burundi.
Ego me murafise icyo muvuga cyo tuvuga cyane cyane ku kuntu hari uburenganzira buvuga ko abafasoni badafise bwabungana n'ubw'abagabo murafise ikibazo cy'imvuyo.
Oh jewe ni cyumviro naterera kuri icyo kiganiro mwari mwavuze ibijyanye no gukumirwa mu bijyanye n'akazi jewe rimwe na rimwe rero cyane cyane mu kazi ka leta nta uvuga ngo barakumirwa kuko nabone barahabwa akazi cyo kumwe n'abandi bose ariko mu kazi k'abikorera utwabo aho zo kwita za entrepreneur aho usanga batabaha akazi nk'uko bikwiriye kuko we waharura yuko iyo ariko aratanga amahera aba akenerwa akazi kiwe gakorwa nk'uko bishaka umugore abona yuko haca hazamo bijyimwe by'ama yageze ko ajya kwibaruka ntashobora kubandanya akora iyo yibungenze aho hose n'intambamyi ugasanga abo bakoresha babo ntibariko aratahura hama ku bijyanye no gutorana nako jewe ndabona birakwiye ko batoranda muga ku bintu bimwe amatunga ajyanye n'amazu amamodoka by'ababyeyi babo muga muri hajya muri byantu batize no vuga mu aya matongo ku miryango urashobora gusanga ibyo bintu byaba bibateranya hamwe abantu abantu bajya gutora amatongo yabasha cyewe cyumviro cy'uwanjye cyari cyo
urakoze François ariko amatongo arateranya n'abatara abafaso ni murabizi neza reka duhe ijambo Aline nizigama igihe cyavuze ku byo mushikirije aravuga François yavuze ko fasoni bakwiye gutorana muri rusange ariko bakavuga ko nk'ababa cyane cyane ruguru mu gihugu batize amatongo ashobora kubateranya ariko turazi nk'uko tubivuze ko amatongo ateranya abantu bose ikaba baba abagabo cyanke abagore ibyo ni ibibazo bikomeye cyane rwose bizwi cyane mu Burundi nduga ku ijambo madame Aline nizigama
Niko iko murakoze cyane François ko uduterera kuri kino kiganiro je nibaza yuko tutotinya no kuvuga yuko nico kibazo cy'amatongo ari ikintu tegeza kwiga kandi tukabonamo ko abakenyezi nabo nyene bama bariko barakumirwa cyane kandi batuma badashika kure none nk'umuryango ufite nk'abakobwa gusa nk'ababiri cyane batatu tuvuge nk'abahungu babo barapfuye cyangwa atabo bararonse mu bana babo gusa bigenda gute niyaza yuko hari ingorane nkuru nyamukuru nuko amatongo yazi Burundi ico turabizi kandi tutwara abana benshi bigaca rero bituma bidafasha nuko tworaba ingene abo bana bose abakobwa n'inkumi bama bakumirirwa kandi tukabona yuko itongo n'icyo tunga rya mbere none muri ruguru batize umukobwa agaca kuvuga ntaronke n'ugutorana ku itongo ry'ababyeyi cyangwa rya se wiwe mumba baba musize muri situation imeze gute je numva umengo no gufata tugatangura kwigisha borogoro niyeza ko ingorane nkuru nuko ata n'umwanya tubona bizofata kugira ngo abantu batangure guhinduka mu mitwe ku nkene biyumvira ariko nayo ubundi turabiri mu bindi bihugu bashobora kubigira ibyo bintu niyeza ko tudashobora kuhashika ntitwotinya yuko utangura kugurura icyo kiganiro ngo utangure kuvugana n'abantu
parce que zibina ni namwe mugira icyo muvuze ku cyumviro e cyumviro byashikijwe na France
ibinyoza yuko gutinya yuko hashobora kuba ingorane kubera abakobwa batoranye ruguru masambu ingorane a chaque fois hari changement mu ntango haba resistance n'ibintu bisanzwe changement hano hose mu bintu byinshi ije hari resistance icyo gihe rero niyo mpamvu je navuga yuko akazi kari mu maboko y'amagrupa abiri kugira ngo leta ishireho itegeko hama nongere ndabisubire mu societe civile nka kuriya Aline yabivuze nayo igakora akazi ka sensibilisation mugabo iyo sensibilisation ntibe jite ku bakenyezi kugira ngo bumve amategeko bafite nka comme les êtres humains mugabo ibe na sensibilisation ku ikote y'abagabo nibaza ko meje no kubivuga kugira ngo nabo bumve yuko ari ku neza y'abashiki babo n'abana bazo byara mugabo rero ikintu cyo kumva yuko biroroshye kuvuga ariko nibaza yuko bitoroshye gushira mu ngingo kubera tugabye en general Uburundi ni igihugu gikene hama abarundi bakunda kubyara abana benshi batanashoboye kurera iyo nayo urumva ni iyindi ngorane nibaza yuko ishobora gutuma nubwo itegeko ryojaho amasambu ni makeya abana ni benshi nibaza yuko gukumira abakobwa bica biba infasion yo kugira ngo barimite sinzi ingene nobivuga mu kirundi umuntu afite nk'abana benshi agaca avuga ati abakobwa muzogenda kurongorwa gatoya nsisereka ndagahe abahungu nibaza ko ingorane ni beaucoup plus complexe ushizemo facteri y'ubukene na facteri y'ukuntu abarundi babyara abana benshi badashoboye kurera
ariko mu kirundi urazi ko bavuga ko duke duke hanira bankana ariko madame Minani urazi ko mu Burundi bavuga ko duke duke hanira bankana
oya je sindabishigikiye kumva yuko ufite ko hariho ubukene abakobwa bakumirwa sindabishigikiye na gatoya nubwo byari bikeya ifo yuko biba partage ku bana b'abahungu n'abana b'abakobwa gusa bye ndimo ndiyumvira kuri kote ya resistance ibintu bishobora kuzana ingorane mugabo tsinda bishigikiye
ego mereka duhe ijambo na madame Aline nizigama nawe nyine arafite icavuga ku byashikijwe na France
ego nagiye cyane cyane ngera ko nuko urarabye nuko mwene no mu mashyaka mpuzo makungu sinaza kwicwiyo kwico kintu bo cemera ngo nukuvuga yuko kwari kwari ruguru cankara hantu batubwe ko amashure batize menshi iyo kongo kubaho batize ngo cyaje ku mugabo cyaje ku musore cyane za kwico kintu atatama ubu muri muri no myaka mu mwaka wa 2017 atawo bakivyemera yuko ngo kubera umukobwa gusa cyangwa umwigeme akaba aricyo cyonyine barabirako ngo ntibaguha ntibaguha ngo kugiye gutorana igitongo cyangwa yandi matungo y'umuryango genoza kwicokera transaction kuko baba kwa kubafata ubuntu umuntu bwawe kandi tukabafitwa natwe ko tungana uko umuhungu cyangwa umugabo ari umuntu niko nuko umukobwa n'umukenyezi ari umuntu
yego me reka tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Gilbert Gilbert Milioneza telefone ya Gilbert nibaza ko itameze neza ariko turafite Hakimana Hakimana muri we neza do egera telefone muvuge cyane muri hehe Hakimana
muri we twa kwa matwate
yego
ndega ko abagore bavuga gutora nake bya abagabo nako twa dutote cyaka bibi be abagore kubatu banye ku matongo yabaso nake abagabo twa dutote nako matongo yabande murakoze
ego mereka ijambo ikibazo cyakabiri sinacumbise neza ariko mu niko muvuga ko mu gihe abagore botorana abagabo bobo byo bagendera gutereka ijambo Pascal Binan
oya erega kuvuga yuko abakobwa batorana bivuga yuko abahungu baca bavamo no kuvuga yuko umubyeyi yafite nk'abantu umunani akaba afite amapasere umunani isoke umukobwa aronka imwe umuhungu akaronka umwe bose umunani bagakwirwa so kuvuga ngo abakobwa batoranye bakabakuramo abahungu hoya ni ukugira ngo habe ukungana abahungu n'abakobwa basorane ntabwo ari ukuvuga ngo umuhungu avuyemo kubera umukobwa agiyemo hoya
ego mireka aline nizigama namwe icyumviro cya Gilbert
noya nuko nuko abivuze pasikazi niko ndazumva naje naza ko ubwo bwoba buva kukungene umengo ukumiriye abagabo nabo cyangwa abasore kandi atari byo tuko tunavuga ngo tuvuga tuti nuko bangana mu gutorana ni ukugabanya ibintu mu bakobwa n'abahungu mu muryango nta kindi naza yuko atakuba dukumiriye abagabo cyangwa ikintu umugabo biragora nibyo iyo uri kuragerageza kugarura ikintu twataye cyane tuko turagaragaza guhindura uca wugumenga abandi bakuyemo amantu z'amateka yabo cyangwa ibyo bakwiye nabo nyine kugira ariko si tuko turasaba ko dusaba gusukungane kungana kuba gufatwa nk'uko abandi bantu bose bafashwe nta kindi
madame Pascal Zibinani mu byiyumviro byatorokanijwe harashwirijwe amakuru avuga ko hariho n'abafasoni nabo nyene batumva ko hari uburenganzira bwabo gutorana ubwo ni bumwe mu burenganzira twavuze ko badafise aho muhavuga ko iki canke byo babiva kuki
genereza yuko byabiva ku bwoba bw'ingene babona yuko hari n'aba abavukana ari abagabo ugasanga barashwanye cyangwa baragwanye kubera amatongo nibaza ko babona ubwoba bwo kuvuga ati natwebwe tukinjiramo kujya gutaba amatongo twebwe hoho na kare bazadukubita cyangwa bazatwica ubwo bwoba rero nje niyo mpamvu natamuye mvuga yuko ari itegeko rivuye muri guverinoma giyarase yakurikira iryo tegeko ntiyaba nyinshi mugabo ari bivuye muri societe civile resistance yaba plus forte
ikintu aline nizigama mubwira nk'abafasoni nk'abo babona ko gurengaza batabukwiye ni nk'ikihe cyanke abantu bose babona ko abafasoni badakwiye ubwo burenganzira
tena zakwiye ari ingorane twama tubona henshi ndatumva gufata igihugu cyacu nka kiraba urengera ibihugu n'imbibe zacu ukarabira kure ukaraba n'ibihugu twafata ko byageze kure niyo nawe nyine ingorane barayifite barafite ingorane yuko nk'abakiri bato cyangwa n'abandi bakuze bamwe babona yuko umengo tuko dusaba ariko cyangwa bari kwasaba guhindura ibintu bitari byo ndenaza kwiza bikenewe no kwigisha ni kubandanya wigisha ukerekana mu biharuro ibishikira icyo twita amastatistike ibishikira abakenyezi n'abakobwa n'abakiri bato hamwe n'ibishikira n'abagabo n'abamise ko bimerera nabi cyane abakenyezi n'abagore n'abakobwa n'abigeme kushurusha uko bibishikira abantu none mu bihakeneye nabo nyene kwigisha muri twege mu bakenyezi mu mafashaje no mu mashira hamwe za kenyezi turakeneye kugira twebwe nyene tukwigishana kuko ari batayibona erega ari abakura badafite iyo ngorane hari abakura baba bariza twese twe ntitubona iyo ngorane cyari cyo namenye yuko hari abandi bakiri mu bukene cyangwa baba bakiri mu mico itabishyigikiye kandi yaza ko ari n'igihe n'ibintu by'amadini byacu bitubuza bidusuma bitubandanya bidushyira mu gatsinzo gatoya kubera hagati niko nk'imana yo barabisabye ariko jene yaza kwiza atari byo nyaza yuko ari ukuntu kuguhindura kuraba ko ataba ariko barigisha nabi abakenyezi hanyuma abakenyezi nabo baca bifata nkama ibyo batwigisha
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Nduwimana muri neza Nduwimana muratwumva Nduwimana turakugaruka ko mukanya ndabona umengo ntiko ntibiteguye neza reka duhe ijambo ngira uwishaka muri ngaho ndabona na telefone yange uwishaka itameze neza reka mu fasoni paskazi iminani mwavuze ko ibintu bizohinduka buruhoro kugira ngo ibintu bihinduke mu buryo bwihutirwa kuko hariho imico nkuko byavuzwe eka n'imigenzo isa niyataye gihe kugira ngo ibintu bihinduke maguru masha hokorwa iki abafasoni bakora iki eka abantu bose bajejwe iterambere n'uburenganzira bw'abafasoni bakora iki
Jeneweza kitu yako kwa maguru masha shari kampanya sensibilization bigata mu maradio bigata mu matelevizio bigata mu biganiro ku mitumba abantu bagahura ikaba ari débat ouvert aho abantu bose bahura bakabiganira abagabo abagore abakenyezi abakobwa abahungu n'abakiri batoya bagaparticipa bakicara ngaho ikaba nka réunion yo ku mitumba ku makorine abantu bakaje bahura ikaba nka kampanye nubwo yamara ukwezi kumwe amezi abiri amezi atatu mugabo igihugu cyose iyo kampanye ikakigira kugira ngo bumve yuko hari ikintu gishasha kiraba abakenyezi ni 52% y'abarundi bose urumva ni majorite y'abakenyezi bari concerne hama abakenyezi nabo bumva ko bitabaraba kubera petetre bishoboye bize cyangwa bafite ubuzi nabo nibaza yuko bahindura bakumva yuko nubwo bo bitabaraba mugabo hari abandi bo ku mitumba biraba kandi ku neza y'abarundi kazi bose kubufatanya nabo
ego me reka duhere ijambo ubundi bunywanyi radio ijwi rya Amerika Ernest muri neza
amahoro
muri hehe
ndi ngaha muri Amerika
muri muri Amerika murasi ikibazo murasi cyumviro turi ko tuvuga cyane ku burenganzira buvuga ko abafasasi
navyumvise nakikurikiranyije ikiganiro ndamukiriza abatumire
barakumva
murakoze kuza muri ibuka abo bakenyezi
yego
kandi ni byiza kugira bihara twashitse ko nabo batangura kwivugira nibyo
yego no muri kiganiro tubateye akamo bari kwatumviriza abafasoni babaze ibibazo
bahisemo kugira bumvikanishe icyo cyiyumviro cyabo ko nabo bagomba kugabura kimwe n'abagabo mbona ko bahisemo igihe kitari cyiza simvuge ko atari cyiza ko urabona ibibazo bihanze Burundi tuvuga abashinga amateka inama n'inama na guverinema en soi hari ibibazo byinshi hari ibibazo bya politike hari ibibazo yuko abarundi batemerana hari ibibazo ko abarundi batagomba kugabura duke bafise mu moko none bagomba bongere ku kindi kibazo se abafasoni n'abagabo aho nibabona ko icyo kibazo bazanye cyo bagikomeye gusuma ni byiza ko abana b'abakobwa bangana n'abana b'abahungu bakagabura nk'uko bangana nashimye approche madame Pascazi yatanze ahimiriza ko abarundi twagombye kubyara abana bakeyi biri mu nyishu y'ibibazo igihugu kifise kutorera istadiri ibibazo igihugu gifise je novuga ko mbega wabona ikibazo ndakibaze bose abo batumire none probabilite mubona ko guhindura ingendo no kugira abakobwa nabo bagabure nk'abahungu mubona ko stadiri la reisite yoba ingana na kangahe
ego me imbere
ikibazo cya kabiri
mbega tajiri mubonye tajiri umunsi byo byokunda bakagabura mwumva mwogabura gute byo batenkanse nkandi ubyo byo basa byo bijana kwijana y'amatongo bakayagabura uko nyene hose. Murakoze
Ernest, mwembwe mwavuze ko muri Amerika ariko mwabonye muramaze kubona ko muri Amerika eka ibitsina abagore abagabo bafite uburenganzira bumwe. Madame Pascazi Milani yigeze kuvuga ko abafasi mu Burundi barenga 50% no muri Amerika barenga 50%, kandi nibo kenshi na kenshi usanga no mu mashuri ya kaminuza aribo bagwiriyeyo. Icyo kibazo nticyari ko kibazo nk'uko Ernest yavuze ko cyo bari kimwe kibazo cyongereje, ariko ubwo hariho nabavuga ko ubwo ba ari uburenganzira bw'abafasi ni ata kibazo cyo rinda kuvamo. Ariko reka nk'uko yabaje ibibazo bibiri tubaha ijambo, reka dutangure kuri Madame Aline Nizigama.
Eko nashaka gushimira umunywanyi cyose koze yabajije n'ibyavuze cyose byagufasha kwiyumvira nibyo tenaza yuko naho uziko kibihugu ko uje kukirimo mu bihe bigoye uca usanga ariho ahubwo ukeneye n'ukugumubandanya uvuga ati reka nimuraba n'abakenyezi ariko birabashikira kuko uca usanga ariho n'ubukozi bw'ibibuca bwiyongereza tenaza yuko atamwanya uvuga ati kare ngo tureke tuvuge iki kigada kingorane kwihari tubanze tugire ibindi bintu kuko ari byo ngo birakenewe kukorwa kunyaruka. Ariko jenaza yuko ari ucuvuga ati ahubwo yahubwo niho dusha twende twongereza tubanaya tuvuga tuti ntibagira abakenyezi ko nabo nyine bakimbirewe nabi niho tusanga ahubwo kubera ataguhama kuba guhari cyangwa abantu bacaba badafite kubera igihugu kiri mu bihe bigoye nicyo gituma ntabwo tuba twigira icyo dushaka jenaza ko nta muntu yo kuyagira vrema icyo kuko ni ikintu gihambaye ku mugani nk'uko tubivuze gishyikira abantu benshi mu gihugu ni 52% twabivuze 52% ni byinshi cyane. Hama ku kibazo cya kabiri yarabajije ibyo icyo ni ikintu gucukirekera nyine muriko murategura iryo tegeko leta yosohora niyoza yuko ari ucuvuga uti umuntu ari umupasoni cyangwa ari umugabo tubafata cyo kimwe barangana niwe ucuvuga uti ntabwo ucuvuga uti reka tumuhe 30% ubundi natumye 30% cyangwa tubaheraga muri ibyo bintu bica byoroha kuko ucuvuga uti umuntu uwo ari we wese aba ari umuntu ari ikintu ari itongo rimwe umugabura muri abantu babiri muca mugabura mu bantu babiri nk'uko baba bangana tenaza ko ari ikintu kitagoye cyane ariko niko tubibone no mu bindi bihugu byose yabigenza cyangwa no mu bihugu byo muri mu bihugu byo mu birere by'iwacu bamaze gushika kure kandi two tuvuge amatongo gusa reka two turavuga n'ubuzi no mu kazi naho hari uwari yatatse mu kazi muri leta bararonka ubuzi ubu nta ngorane ihari nyinshi ubwo hari igihe usanga batarok ibiti birebire bigeze hejuru cyane muri mu nzego zindi atari leta ugasanga uko utera ugera hejuru abakenyezi ntibakirimwo cyangwa abakenyezi ntibake kandi aho si mu gihugu si Burundi rwacu gusa ni mu bihugu byinshi urakoraye hariho ni ibihugu byinshi kandi zacane nicyo gituma naho umuntu avuga ati twageze aho twishikanye two turagera kuko turabona twiteza imbere gatoyi ntuhagarika kuko mbonye ngo ni ibintu biguma bikenera kuba tuganira duharanira agateka kazi na muntu nico kimwe.
Yego be Madame Pascazi Binani namwe ku byashyizwe na Ernest
ndahera ku kibazo cyo cya kabiri cyo kugabura hamwe avuga ati none bagabura 50% 50% ndavuga nti umaze kumva ko abana bose bangana ntujye kuraba ngo uri ndamuhiki barangana donc icyo wahaye umuhungu nicyo uca uha umukobwa nturinda kuraba ngo amapusantaje icyo wahaye umuhungu kibwira umukobwa. Hama ikibazo cyo cya mbere cyo kuvuga yuko igihugu kiri mu ngorane kiri muri ya gisizi ni ngorane urumva kuzana ibyo bateka k'abakenyezi ko atari bobomoma je namwibutsa yuko igihe abakenyezi baronka 30% iyo kugira ngo bajye muri parlema yari muri Arusha bo igihe cy'amashikirano ya Arusha igihugu cyari mu ntambara ubuhoho igihugu nk'ikino mu ntambara urumva rero uvuze uti nzorindira le meilleur moment kugira ngo nsabe agateka k'abakenyezi iyo meilleur moment irashobora kutazoshika preze dufite nuko n'igihe hari intambara hari abakenyezi b'intwari bagiye mu mishikirano bagasaba yuko abakenyezi bafeza parti ya parlement ubu dufitiye 30% ya minimum kandi turabona yuko 30% tunayirenga nibaza yuko ubu dufite kuri 36 cyangwa 34 sinibuka neza amantuze y'iharuro urumva rero abakenyezi ntibazigira barindira le meilleur moment igihugu kirimo kugira ngo basabe agateka k'abakenyezi.
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ejo rya Amerika turi kumwe na Dieudonné. Dieudonné muri beneza
miriwe
muri hega Dieudonné
bo jewe ndi mu gisagara cha Bujumbura.
Murafite ikibazo? Murafite icyumviro?
Yego ndafise akabazo nshaka kubaza abo batumire.
Yego
mo mwizanzwe iyo ngingo yuko abakenyezi botora na kime n'abagabo umuntu agerageje kuraba arabona yuko bashatse kwishira mu ngiro byo byoshoboka, ariko sinzi ko bari yumviriye ku ngaruka byogirira ku bakenyezi yuko batosanga hariyo bakigike kimwe ugasanga bishikindi dufashe mu babona utwe tugeze ku rugero yahana mu Burundi aho umuhungu ashobora kuba avuka mu muryango bafite ibintu byinshi mugabo ugasanga arashatse umukobwa w'umuryango ata bintu byinshi bafite, ariko bararabye neza bararaba bariga barabona yuko hageze aho abakobwa baza baraturana nk'abahungu yuko mu gushaka umukobwa mwobana uri umuhungu ubona ufite mushikaye wagaburiye parasere ko wasanga biba ngombwa yuko nawe ucyuhiga umukobwa azoza kuzana iyindi parasere. Icyo baba baraciyumviriye kuko bitogira ingaruka mu gushakana mu miryango amwe wese usanga ari bya bindi bya kera ngo hayaga banganye.
Urakoze Dieudonné, ariko two kwibutsa ko muri kiganiro twavuze cyane cyane eka uburenganzira butari buke ku gutorana ni kimwe mugabo hariho guharikwa hariho ivyo vyerekeye ubuzi babuvuze ariko hariho n'ibindi byinshi cyane rwose eka tutunashira no kuri uru rutonde reka ariko duhe ijambo abatumye bacu bagira icyo bavuze kushikirijwe na Dieudonné reka dutangure kuri Aline Nizigama.
Ego murakoze Dieudonné tumu dushikirije kandi ibibazo byose cyari kwarabaza ngaha ni biracuma umuntu ariko abandanye kwiyumvira nibyo jeni waza yuko atagutinya ngo byo twoca twonona tugerageje guharanira ikindi kintu nibaza yuko twari tugorane abantu mu miryango nyine bamenya kuja hamwe bagashyira imitwe hamwe bagatorera inyishu niyaza ko atakuma wimvira ati kandi ko nisanga muzoshika kuko umuryango umwe ntusa n'uyundi kandi gutorana biragoye kandi umugani wa Fredi iyo ni ingorane imwe muri nyinshi twari ko turavuga z'abakenyezi twama dutinya iyo ikintu ko kirahindura yuko ibidoca bishika kandi ni byiza kubyiyumvira mugabo siniyoza ko bishobora byo tubuza ku bantu yadutera imbere kuko ibyo ingorane two turavuga ni ingorane zihambaye cyane kandi zishikira ubuzima bw'abakenyezi ku ngero nini cyane ko icyo cyoshikira mu muryango cyangwa ujya mu muryango w'undi cyangwa uyu mugore cyangwa umugore tutobihagarika ko cyane kukubera n'ibintu imiryango cyaje hamwe ikiyumvira yonyine kuko kandi tuba turafite ama structure mu miryango yacu mu mico yacu bishobora kudufasha kwiga izo ngorane uko ziza jane baza yuko atagutinya yuko ngo byose bituma izindi ngorane zinshi ziba kuko sibyo tubona mu bihugu byahindutse kuko tuzi ko ibihugu byose byahora muri iyo ntuze sibyo tubona wumva nibaza ko ari ikintu dutinya mugabo kitaraboneka ko ariyo koshushaga itera iyindi ngorane iruta iyo twarimwe.
Egome reka na madame Pascal Zimilana agira icyo avuze kushikirijwe na Dieudonné.
Ego zinagomba icyo yashikirije cyo kuvuga yuko hashobora kuba ikintu cya nafita materialisme cy'abagabo bashobora kujya bajya kurongora mu mafamiye y'abantu batu y'umukobwa afite héritage déjà abana les êtres humains bamye ari aba materialiste urumva nubwo ubu bishobora kuba bitaboneka mugabo harabarongora bivuye ku rukundo mugabo harabarongora bivuye ku mpamvu z'icyo bashobora kuronka kuri uyu muntu cyangwa muri famiye y'uwo muntu kumva yuko rero ikintu cyamyeho materialisme yamyeho mu bihugu byose si mu Burundi gusa mu bihugu byose materialisme yamyeho kumva ko ikintu cyamyeho gishobora gufatirwaho kugira ngo kibuze gutera imbere kw'agateka kwa zina mu kagateka k'umukenyezi sinibaza yuko cyaba ari ikintu cyiza hama hari ikindi kintu navuze Frederic cyo guharikwa nibaza ko icyo kintu nacyo ari ikintu cyagombye guhagurikirwa mu Burundi haheze amayinga abiri ndibaza hari umugabo yafashe umugore wiwe aramunyonga aramwica muri muyinga
amushira ikiziriko mwizosi gushika hapfa aho nokubera yaramaze kuronkundi mugore wa kabiri nibaza yuko guverinoma yagombye gufatira ingingo abagabo nkabo abagabo bumva yuko agomba kurondera umugore wa kabiri yabona ko uwa mbere ari obstacle kuri we akumva ko afite ubushobozi bwo gufata ubuzima bwiwe akamwica icyo kintu ni ikintu guverinoma yagombye guhagurukira
tubibutse inshuti mwese ko muri koma abandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Salvatore mwiriwe neza Salvatore
mwiriwe cyane ku ijwi rya Amerika
mwiriwe neza muri hehe
turi mu ntara ya Cibitoke
yego duga ku ijambo ikibazo cy'umviro
nanje nari cyo nari guterera kuri ico kiganiro
yego
nari fiso kumwe nari kubishigikira mugabo nanje hagira n'amakinga abana b'abakobwa barakora cyane gose iyo uri kuraraba mu kongene baruka no kongene bakorera urugo mbere ntibakunda no kurondera ibintu by'iwabo ngo ubone ko bariko basa n'abantu ndetse mbere byo bakorera urwo rugo nyene ariko gusa ingorane ndiko ndaraba muri kahise umukobwa yatwariye inde wabo ahubwo baca mwoja kumuta mu gisima nyenzi niko muri kahise ngahatwari biri nabuze ngo n'ubu umukobwa atwariye inde wabo kiracyari kibazo amakenga rero manusise ari ngaho nyene ndetse terekana yuko umenga umuntu abashingiye ntawe ngo baze barabyarira ngaho ariko kandi ku bikorwa bakora naho bari bakwiye guterwa kubona nekoza ko bakoreye urugo hari habereye rero umuntu yo kabiri kanguro akegeje abakobwa kwirondera ibyo iwabo kugira ngo baze barakora barose n'urwo dukeye ko nta byinshi bikiboneka nabo babyongereze nk'uko umuhungu ashobora gupfuka atagira naba akazohironderera interano yanjye yariyo murakoze
murakoze Salvatore nuko umengo twaba dufashe ibibazo bibiri gutwara inda hamwe n'eka no gutorana reka ariko abafasoni turi kumwe bagira icyo bayivuze ko mwe mutangure kuri mwe byari nizigama
ikavuze nibyo kweli ikavuze umushinga tahe cyo numva ari byo cyane iyo gutwara inda itwaye twabuze ko ari ingorane nini cyane kuko uca usanga umukobwa akiri muto atwaye inda atararongorwa baca bamurungisha muhiri we amashuri ntibayaheza ubu kumwe ngo biko birahinduka ndabid ariko bica bituma n'akadoza kiwe kose kakita kamera nk'agahagaze kiretse aronse ukuntu amushigikira muhiri we bamushigikira mugabo cyo usanga n'agateka kiwe atakigafise ibyo rero ni ingorane nini cyane aza gutegereza guhinduka icyo kintu cya kabiri nagiye arabuze n'ibyo ni koko harakenewe yuko abakenya abakobwa bakiri batabigeme ba tubigisha tukabashigikira yuko mugani w'uwo mushinga nta ko bagenda gukora utuntu tutundi tari twose mu nzu gusa tari ubwo mu rugo gusa kugira ngo berekane nabo nyine ko bashoboye ibyo abandi bantu bose bashoboye kandi ariko niko duca amahera twese iyo umwe muhira ukaza gukora ibyo muhira gusa ntiwerekana yuko ufite ubundi bubasha gukora ubundi buzi ibyo nibyo kandi bakeneye kubihindura cyane kandi nashaka no gufasha akakanya dufite ngaha no gusaba n'abandi bakatwumviza ko mubatwumviza n'abazo bagira ibibazo twohamagara cyane n'abakenyezi bakatwarira ibibashikira bakasangira hagati kuri rino rubuga na kuri rino mini radiyo muri kino ganiro bakatubarira kugira ngo ntiduhe ijambo gusa twege tutakiri mu gihugu canke abasinga ntahe cyangwa
abasore nabo nyine barakenewe gose yego kama mukeneye turagashyigikiye turacafite iminota nka 16 kugira ngo turabe ko n'abafasoni n'abafasoni boza mu kiganiro bagashyikiriza ibyiyumviro byabo bagashyikiriza ibibashikira nk'uko muri ko murabivuga madame Pascal Minani namwe ku cyimbiro cyashyikirijwe mu kanya na Jordan
nagoma maze nshyigikire ako kamo madame Arina atanze kubera usanga kenshi hari n'igihe mwebwe kuri Voice America muzana deba yo ku bakenyezi mugabo kenshi mpora numva abagabo aribo bahamagara haca niyumvira nti none abakenyezi ntibanezwe n'amasije abahaba urumva ko kama Karine ndagashigiki abakenyezi turiko turavuga ibitura abatwese mugabo kenshi usanga bahamagara ari abagabo urumva abakenyezi namwe ni muterere kugira ngo dushyire ibyumviro byacu hamwe hama ngabite ku cyo ikibazo cyo gutwara inda abakobwa bo mu Burundi je nibaza yuko bagombye gufata ubuzima bwabo mu maboko
icyo kintu baza ko ningeze kukivuga muri kahise ikintu cyo kumva yuko ubuzima bw'umukobwa buri mu maboko y'umuhungu cagombye kuva mu mitwe y'abakobwa bakamenya gukora bakava hasi bagakora kugira ngo bironderere ego igihugu kirakenye ego hari abaheza amashuri ntibaronka akazi birumvikana mugabo ntibivuga yuko wabuze akazi muri guverinoma canke muri mu bapive udashobora gucuruza cyangwa udashobora gukora ubundi nabonye nk'ubu harateye imbere ibintu byo gukora nk'amasakame bakayakora mu bikwembe amaherena bakayakora mu bikwembe cyangwa mu bitoke nabonye ko hari ibintu byateye imbere byinshi mu Burundi abantu bashobora gukora badashyize amaboko hamwe kugira ngo juste baronke akazi muri guverinoma cyangwa muri prive hari icyo gutwara inda jenibaza yuko bisa gutanga leso morale ku bakobwa b'Abarundi kazi mugabo nagomba ndabasabe yuko bagombye kwirinda bakifata ntibirukire kujya baparticipa muri sexualité hataragera birinde pour le mariage ntibaje gutangura gutwara mada batararongorwa usange bazanye ingorane mu zindi ngorane abakobwa bari basanzwe bafite muri sosiyete
kamo gakomeye tuyutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Gabriel muri neza
ariwe cyane
muri hehe Gabriel
ndi Bujumbura mu Burundi mu Buterere
yego
ndabukiriza abatumire
mbara kumva tuga ku ijambo
yego jewe akabazo nashaka kubaza ko mu mashyirahamwe y'abakenyezi hari amakomite boba basise mu ntara cyangwa mu makomine cyangwa ku mitumba kuko dukunze yuko hariho abakenyezi bahohoterwa ku byerekeye kuri bijya byo guharika nka jewe akarorero nuko aho mvuka abakenyezi bariyunze iyo bagiye kubona hari umukobwa yinjiye mu nzu undi mugore nuko bakabakorana bakaca bafata ingingo yuko uwo mugore agera kabiri yinjiye muri iyo nzu baca bamusohora sinzi rero ko hari inyigisho baba bamaze gukwiragiza mu ntara cyangwa mu makomine
murakoze
abakobwa binjira mu nzu undi mugore atera ingorane mu rugo ikindi cya kabiri ku byerekeye gutorana hariho agakurira mu rugo rukenye badafise naho bakuburira ndetse naho bimba akazu ka sugumwe ndetse naho ngira ngo bushira umugozi wo kwanikira kwivuza ukataba kandi bakaca bapfuka ari abana benshi mbega uwo mukobwa niyaza gutorana azitorana mbega uwo muhungu wewe niyaza kubaka niyashaka kuri hagera ko yubaka azokubaka hehe nziza rero jewe mbona urya hariho gutorana amatungo no gutorana ibindi bintu boraba imbo babishyiramo mu byerekeye gutorana kuko nk'amatongo murabona yara hariho abasesa amatongo hariho n'abandi bateyasisa ugiye kuraba rero ngo tugabure amatungo hariho abo usanga batungukiyemo n'abandi usanga
yego be madame murakoze Gabriela madame Pascal Binani dola ku ijambo ku bishikirijwe na Gabriel
nagomba maze nshigikire icavuze c'abakenyezi baja hamwe babona uwundi mukenyezi yinjiye muri famiye yari isanzwe ifite uwundi mukenyezi bakaja hamwe bakamukura abo bagore babikora ni intwari nibabandanya ahubwo n'abandi mu yindi mitumba batarabitangura babonye umukobwa yinjiye muri famiye muri mariage y'uwundi baje baja hamwe bamukureyo kubera bikwiye mu gihugu cyose poligami yahera mugabo ntibiherere ngaho gusa kuko umugabo arashobora kuba atazanye umugore mu nzu mugabo ugasanga ntafashe neza uwo mu nzu kubera afite uwundi ku ruhande urumva nubwo yaba yatamuzanye mu nzu aho naho rero nibaza yuko ari sensibilisation encore une fois yo kugira ngo babwire abagabo yuko adatrika k'Abarundi umugabo umwe n'uwo mugore umwe ntabwo ari umugabo umwe agomba gutangira abagore babiri canke batatu
murakoze madame Pascazile na madame Aline Nizigamagire cavuze kuri izo vyumviro ibiri vyashikijwe na Gabriel
yego murakoze ibiko biravugwa byakomeye je numva umengo kuri ico kibazo c'abari ku misozi bakagira ngo amakomite ngo aja hamwe ngo babonye umukobwa yinjiye mu nzu ngo bakamwirukana buri niyaza kuyagira
umenge makosa yose bayashira kubigeme je nico kintu kimpera makenga uko bishatse yagiranya mugabo yasuzanye mu nzu uvyo bintu bigenza gute then uvumenge washobora no kubyashobora gusha birengerana n'ibyo byo babitaka ugati bashobora no kubonera n'umuntu ubwe byinjye ati uwo muntu aje gutwara mugabo kandi ugasanga atari byo ugasanga ariko aragirira inabi ko tubateranya abakenyezi muri twe kani yado iko na makosa iyo kosa ry'abantu baharika ni kosa ry'ababiri ikosa ry'umwe w'umukobwa bayinjye mu nzu cyangwa ni kosa ry'umunyamugabo yamuzanye nawe nyine ni yado iko cyo atari gushira makosa yose ku bakobwa ngo bari bazababonera baje gusora cyangwa baje kumara amazi imbere y'abantu bose ni yado kujya ariko ry'ababiri kandi vrema ari kugerageza ntiduce turenganya no muri yo kintu hafi kintu bari babuze takari cy'amengo ngo gutorana sinibuke neza igihe bazi nyine yari bari bakirajije ariko nibaza yuko babuze ngo amatongo yaraze tukavuga ngo tuti none abadafite amatongo bacagira gute ari umusore akeneye ko kuja kurongora agatarura itongo azana k'umugore je nibaza yuko ni twavuze no kuvyara turengera ingero tuba dufise mu Burundi ibyiza bikogwa byerekana yuko utanguye kwigisha abagore tukagira amashuri abakiri bato bagiye bakiri bato n'ibyo byo kurondoka birengeye bizogabanuka hamwe gusa tutangwa kuvyara abo dushobora kurera hamwe izo ngorane zikazigabanya zo nyine kuko ndagira yuko n'ibihugu byinshi byacu si Burundi twenyine turi mu ngorane nibaza yuko atagutinya ariko n'ukubanya duteza imbere abakenyezi kugira ngo nabo nyine babone yuko bashatangwa kumenya ingene batangura kubyara ku rugero hanyuma ikindi kintu batavuze nuko hariho iyo ngorane y'amatongo ngo yaje je nibaza yuko n'ukwigisha abasore erega n'abo twaba dufite amatongo hari ukundi kuntu kwiteza imbere nawe usaba ufite umuryango wawe ngo umuryango ufite agatongo gato ugasanga mureko murakurwanira muri abiri turashobora kwiga ukundi kuntu dushobora kwiteza imbere kamatsiko turabona abantu bagira utuntu twinshi dushobora gukoda ibindi bintu atari itongo kugira ngo duce amahera duteze imbere umuryango twigeze aho tugeze atari abahungu atari abakobwa gusa hama dushobore kwiteza imbere twegenye tutavuga tuti ngo ni igiki natoranye ngo ni abadafite batorana nabo cyagenda gute ndenaza ko ari ukwigisha kwigwana ko cyane rwose uri ku bigeme no ku mesore tukabigira tukamenya tukiri bato kuko abibona ahantu
henshi
batora ubwenge mu tuntu tubakikije bakiteje imbere
kwigwana ko no gusabikanya duke bafite nibaza ko ariyo nzira yoba ari nzira cyane gose turafise Didas muri iyo neza Didas matumba
turabumva neza cyane
ego me masiki bazo murafite cyumviro turiko tuvuga cyane ku kurenganzira butari buke buvuga ko abafasoni badafite muri iki gihe duga ku ijambo turi kumwe n'abafasoni babiri Pascal Ziminani na Aline Nizigama
jewe nashaka kugira icyo ntereye na cyane cyane mu gushyigikira abo batumiye
yego
cyo kintu mbona kugira uruhara rw'abakenyezi ukeneye imbere cyane nuko dufate leta yobafasha kumutumba umutumba rero wese bagashiraho nka komite y'abakenyezi ikeje gukurikirana bagateka abakenyezi ku mutumba kugira niba ari umukenyezi aje kubaka mu rugo rusange rwo muwundi mukenyezi ya komite ice imukurikirana imuhagarike kubera yabishyize kuri n'amategeko hama numva kayitse bikagenda uko abakenyezi bakajya mu mashyirahamwe kubera ibintu yani byo sheshi na kenshi bikunda kuva ku bukene bubu dufate nk'akantu nk'uru kubera hari ubukene ugasanga nk'umukenyezi arimo ku ishure ugasanga uburyo mu muryango bahebuka kugira muri iryo shure ashafata ingendo yo kuva ku ishure ashagenda kurongorwa na wa mugabo asanga afite urugo akamuhenda kubera amafaranga amaze kumuhenda bakabyira na nk'umwana umwe agashamwirukana ugasanga agiye mu ibarabara arangaye urumva byiza nuko bava amashyirahamwe abakurikirana bakajya mu mashyirahamwe nibyo mbona byo bakarusha gusumba
murakoze Didas imbere yuko abafasoni twatumiye bagira icyo bavuze ko bagira icyo bavuze ku cyumviro mushikirije reka duhe n'ijambo kwizera mwiriwe neza
mwiriwe
murafite ikibazo murafite icyumviro muri hehe ga kwizera
ino mu Rutana
yego duga ku ijambo
kukurijani nizubuhiri wala kenye zi niliko nyumba
ego duga kujambo tukumba
gipetele vina nifisi na shakabu shikiriza jeuna shakabu pati na kuikabu deira anda alo
duga kujambo tukumba nusile guhagari kabandanya
nashaka gufatira ku bitabo byeranda ukuntu mu gihe Imana yarema iyo myene ikirema yaremye Adamu ubwa mbere na mbere nyuma iyo tugiye kurema Adamu yaciye irema Eva imwita umufasha ntabwo muri make ego ubwigenge barabukwiriye ariko kandi birahari baje kurondera 50% kuko nicyo gihe mu gihe barondera 50% baba bakibaye abafasha ahubwo nyine bamaze kuba abagabo nk'abandi
murakoze kwizera rika ijambo pastor Zibinani agicavuze mu kuvyashikirijwe na bo sokwa babiri didase na kwizera umwe duga ku ijambo
uwavuze yuko guharika bigomba kuva mu bukene ko hari abakobwa bari nko ku ishure hamugasanga barabirukanye ku ishure kubera ubukene bagaca bajya kurongorwa mu buzi bwa kabiri je navuga yuko ego ubukene burimo mugabo hari n'ikintu cyo kutanyurwa na dukeya dufite ikintu cya desire yo kwama dushaka kuronka ibyo tudafite twicishije mu nzira mbi urashobora kuba uri umukene mugabo ukagumanya dignite ukagumana akaranga muri ubwo bukene bwawe ntibivuga yuko umukobwa ari umukene agomba kujya kurondera ibyo famiye yitamuhaye mu buzu bw'undi mugore yubatse hama ikindi kintu ayine yavuze nagomba kuzanaho vuba vuba tukuvuga yuko amakosa yose turi kutuyashira ku bakobwa mugabo no kumvisha yuko abakobwa bafite uburenganzira bwo kuvuga no umugabo ari mariye abegereye akamusaba kumurongora afite uburenganzira kandi afite ubushobozi bwo kumuraba akamubwira ati no abakobwa bakajya bavugana n'abagabo nta kiremwa muntu mugabo ntibavugane muri stance yo kwinjira mu buzu bw'abagore bandi bamaze kubaka hamangarutse ku kindi kintu cy'ayo makomite agomba kujya akurikiranira hasi ego ayo makomite je ndayashigikiye kuko ibintu bya poligami ntibiri mu karanga k'abarundi mugabo mumaze kubona yuko abagabo b'abarundi n'abakobwa b'abarundi
mu kanya gatoya
ni
pascazi
mu kanya gatoya ni ari umugabo n'umugore
mu kanya gatoya amasoko na make icyimvuro cyashikirijwe na kwizera imbere y'uko duhe ijambo aline nizigama yavuze ko abafasoni bakwiye kuba nk'abafasha nk'uko Imana yaremye umugabo ubwa mbere igasubira igaharema Eva ubwa kabiri
ikintu cyo kuba umufasha rero ngiye ndakibona ntushobora gufasha uwundi nawe ubwawe utishoboye kugira ngo ube umufasha w'umuntu ipfo yuko nawe ubwawe ubushoboye hama ugafasha ufite nawe icyo uterera
kandi bose barafashanya
muri hasi y'umuntu
yego mereka duhe ijambo ari nizigama kuri ibyo bibazo bya Didace na kwizera akanya kariko karatujana
yego murakoze dico ico ikintu cya mbere nabuze kwishinda kwiyumvira nibaza ko ikosa ry'uko hari kanu yari kosa rya babiri kandi ari kosa kandi niyaza yuko muvuye pasikazi yavuze hari nk'ibyo neme ariko hariho n'ibindi bivuze ngo twabandanya twiga kukubera mu mico yacu turazi nyine turera abakobwa kugira ngo baba bemera ariko kosa kaje ame bubaha cyane cyane ari umuntu ambona yenge yamukuriye ukaba wumva ntazi kwazi kuvuga ati oya ukumengo tashobora kubyiyumvira cyane cyane ari mu bukene cyane cyane umufasha cyo ni cyane niyaza yuko mu gihe tutarahindura imico tutarahindura inyene turera abakobwa tukabwira tuti wowe umuntu afite icyubahiro nawe nyene nk'uwundi ushobora kubanka icyo ugoza akeneye kugira ntibizoba bihindura byose niyaza ko do mikosa ajya aba ariryo rya bose ikindi cya kabiri naga duhera heza ariko naza ku bintu byo twemera bibara no ku muntu uwo ari we wese ibyo ukungena ucumba icyo kintu je naza yuko ibyo turabibona mu abantu bose nyine babyigenzamo neza ko hari ikintu cyo kubandanya twiyumvira nacyo nyine kuko hari ibintu bimwe ubona umengo biracaranaya gushiriza abagore cyangwa abandi bantu bakabifata uko bitagenewe n'icungene bitashigikanyije kugira ngo tubifate cyane cyane mu bitabo byeranda mu batangwe kubisoma ucanga umwe wese afite ukungena agisoma neza ko ari kubandanya kubivuga hama nagira ntaraheze mvuga nti gutera imbere kw'abagore
kuzotegemera abantu bose
n'abagabarimo. Murakoze madame Aline Nizigama, ndagushimiye nawe madame Pascal Zibinani. Turashimiye abanyamanyi bose bi radio ijwi ry'America badutekamo ikabashikiriza ibyumviro byabo n'ibibazo byabo. Turashimiye engineer yadufashe mu buhinga bw'ivyuma, tukaba dushimiye kandi na Innocent Kimenyi yadufashe kwegeranya ikiganiro. Turashimiye mwese inshuti mwese banyamanyi bi radio ijwi ry'America. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.